imwumva ni radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ni Fidel Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Aris Bigirimana dushikiza makuru yo hijyano hino ku isi
Mwaramutse Fideli yabandanya vugwa cyane ni amatora muri Kenya leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumuko ni nyuma yaho William Ruto atangarijwe ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye Raila Odinga avuga nawe ko ibyatangajwe ari imfagusa muvugizi ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yasabye impande zose gukorera hamwe kugira batorere inyishu iki kibazo kibyavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko Amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda ico cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora Odinga yarushijwe na William Ruto amajwi angana 230,000 angana n'ibice biri munsi y'amajwi 2% Odinga w'imyaka 77 y'amavuka akaba n'inzobere muri politike muri Kenya yavuze ko yibwe amajwi ari kuko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa yavuze kandi ko yibwe no mu matora yabaye imbere yaya mu karere k'ibiyaga binini igitero kwicukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu 16 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kabiri Asani Ngajole umukuru wa societe civile mu karere ka Mambisa yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho Codeco ariwe Cooperative pour le Développement du Congo binje kwicukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya saa 10:00 na saa 12:00 z'agatondo muri ako karere yavuze kandi ko bica abasivile bagirwa hanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro ry'ubutare hafa abantu 12 hamwe n'abasirikare 4 muvugizi w'isirikare cya Congo Jules Ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare 4 ariko ntiyatanze igitigiri cy'abasivile bahasize ubuzima igisirikare cyavuze ko mu ndwi iheze abantu 4 bishwe hamwe n'abakozi 2 b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyine inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi uwo muhari Codeco muri Afrika kandi ni muri Zimbabwe aho ikiza cy'ingwara y'agasama cyateye muri ico gihugu kimaze guhitana abana bashika 157 hamwe n'abandi barenga 2000 bakigwaye muri ico gihugu umushikiranganji wo kumenyesha makuru Monica Mutsvangwa yabwiye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya 15 z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika 260 barimo nabo bana 157 bahasize ubuzima Mufusangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza cyo gutangura ucanco rw'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega cy'intega bizoza kugira bacandage ico bacandage kandi bahangane n'ico kiza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwavuze ko iyo ngwara yakwirakwiye ivuye ku isengero ryari rikoraniyemo abakristo benshi muri Liberia kandi muri Afrika kandi muri Liberia Perezida George Weah ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse abategetsi 3 bo muri leta yiwe bazira kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta uko ari 3 bashizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za Amerika abahagaritswe ni Nathaniel McGill mukuru w'abakozi bo mu biro bya Perezida Weah mushikiriza amanza mukuru wa Liberia Seyman Sirenius Sefus hamwe na Bill Twehwai umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibivuko nk'uko umuyobozi ajejwe ikigega cy'Amerika yabivuze ku munsi wa mbere. Perezida Weah yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo bategetsi bavugwa ko abona ko ari ukuri aca ahitamwo kubahagarika mu buzi kugira batohozwe ko. Hanze y'umugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryavuze cyo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ategekanya kuzobonanira mu burengero bwa Ukraine hamwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndetse na mugenzi we perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Muvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kanejo kandi ko perezida Zelensky ariwe yatumye ko abo bategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye igikumu ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko bya Ukraine zigasubira gushogwa mu makungu. Guhagarika gushora izo ngano kwatumye ibiciro by'ibifungurwa ku isi byiyongera ku isoko mpuzamakungu. Ikigo cya ONU cyita ku bifungurwa PAM cyavuze ko imiliyoni 345 z'abantu mu bihugu 82 ku isi bageramiwe n'inzara kubera ubukene bw'ibifungurwa. Ku munsi wa gatanu Antonio Guterres ategekanya kuzokwishikira ku kivuko cy'i Odessa aho ubwato bwibutwaye ingano bukunze kwandurukira kugira yirabire uko byifashe. Ku munsi wa gatandatu naho azoce aja i Istanbul muri Turukiya.
Urakoze ya Yesu Bigirimana ku makuru yaje no hino kwisoreje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho umugwi w'igihugu watunganije amatora muri Kenya utangarije icese ko William Ruto ari we yasinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%. Uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ibyatsi ivyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bishyise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri.
Birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yageze neza ari Odinga ari Ruto ari abandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba.
Uyu ni umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru Atanasi Karayenga ari Paris mu Bufaransa avuga ku ingingo ya Raila Odinga yo kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Inyuma y'uko William Ruto atangajwe icese ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ibyatsi byavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Twavuganye na Atanasi Karayenga umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa yavuze uko yakiri byatangajwe na Odinga.
Birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yageze neza ko abakenya baje gutora mu mutekano ntangere naho bavuga yuko abakenya basaje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo ni 65%, ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayageze neza avamo amatati bakavuga yuko Ruto naho yasinze afise amajwi makenya Odinga urumva yabihakanye mugabo twizere yuko ari Odinga ari Ruto ari abandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba atangwano atamishamirano burindira bagashinga urubanza bagasaba Cour Supreme zigasamburamanza ikavuga yuko Ruto yasinze canke yasinzwe mugabo mu mutekano kuko burya abo muri Kenya aracafise imvune y'amatora y'2017 harabaye amatora nk'ayo nyene ikihavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira hanyuma havuka ingwano barabonye ko hari abantu benshi bapfuye. Rero umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batasura mu ngorane nziza.
Ku ruhande rwa Ruto yishyuye gute ku byatangajwe na Odinga uno munsi?
uwavuga ati twasinze abanyagihugu bato bato twasinze ati Odinga na Uhuru twenyota nyene ati bo bava mu miryango y'abantu batunze cane byagaragaye yuko umuntu atagiye yava nk'uko babivuga ashobora gusinda agashikira ati twari igihugu ca Kenya ni ciza cane mugavuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ishavuye muri aya matora ati ntacu bazosinga urubanza turindire je mbona ko yavuze neza cyane yabwira ati ni mutekanye hazobe uruhanze ku rubanza rwa Gasamburamaza bizoheza rupfuyere uko yasinze cyangwa yasinzwe
muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize ya Kenyatta Uhuru Kenyatta na Raila Odinga uravye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangazo cyose ko ariwe yatsinze amatora muri market ubona iyo migambi ayishize mu bikorwa ari ikintu cyofasha Kenya gutera imbere
imigambi yo ni myiza na Odinga arafite imigambi myiza bose bari bafite imigambi myiza burya igihambaye abiriya bamaze bashaka gutwara ibihugu bafite imigambi nahitsosa mugabo kenshi usanga ari imigambi myiza igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyene bubwiye bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore azushire mu nzira y'amajambere mu nzira y'amahoro dutere imbere urabona ko Kenya ni igihugu gihambaye cyane mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane muri kariya karere k'iwacu ni igihugu cyotubera akarorero ni igihugu cyotubera isoko ni igihugu cyotubera ababanye n'abagenzi n'inshuti urumva turakeneye amahoro twese turakeneye amajambere rero imigambi yavuze ngo yasinze Ruto cyangwa yasinzwe Odinga yari myiza byose byari byiza ariko baze batware mu mahoro batwarire bose
murakoze yari Athanase Karayenga umuhingana mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari i Paris mu Bufaransa turiko turavuga ku byavuye mu matora muri Kenya ni byashikirijwe na Odinga yatsinzwe muri aya matora turabashimiye
urakoze cyane nawe kuba wantumiye
tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Nairobi muri iki gihe
navuga ko kibi bafite ameze neza kuko ubuka buramuri nta n'igishoro n'isambi n'ibintu n'isambi ho ngo bafite ine ubanza n'isaha hazi kuba hazi mundu kandi sezi ni barabara ariko ziragenda abantu barasendera ariko izi zifatwa ariko tukavugana abo tambo ni kuwa mu cyane ko ari sanda cyo kuko imodoka zazo zirimo mazo abantu bari ku gato n'ibindi amabuti n'ike amapatazo yamaze kugazwa afara yamaze kugazwa kandi n'ibindi bido ndoma bisanzwe abantu bibaza ko ashobora kuba imbororo mba bido ko zera iyo zinda kugamba na leta ya Kenya atagaje aho amubwiye ko afite ubwenge n'umuntu
Claver niyo nkuru ama telefone yacu turumva atari ko arumvikana neza ugerageze urabukunze uhagarara ariko ndana kugira ko nkubaza akabazo ka kabiri inyuma yaho Raila Odinga avugiye ko atemeranya ivyavuye mu matora atagaciro abiha urundi munye politike aragira ico atangaza kuri uno mugoroba anye politike muri ko muravuga na bamenyesha makuru bariko babivuga ku iki eja hukera bizeye
abo tuko tubuga na abaraba ni politiki cyangwa ni shuko kwa ibyo ni harimo ki bavuga ko bagiye ko sentare ntayo gwa ni cyangwa indabwo mu matora hakaba igice kigira kabiri aho Raila Odinga yo kibira mu matora kandi ngo atemera yatangaje ko yatsinze mu matora ya Ruto bakavuga bati naho bazo cyo mu matora ni cyangwa kabiri ubundi ya Ruto atakira gutsinda nuko muri 2019 n'indi urutse ndasaka kashyira naho ko yari yatsindiye kubwa mbere ariko icyo ni ukumenyesha ko buri kintu cyose ari ukuvuga kudasanzwe no kumenyesha ko ku makaritsiye ari ahitwa Matare Ndera hasanzwe hari abayobozi benshi ba Odinga gushyira
Hanyuma Raila Odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryaje hayitwe yavuze
ariko yabije ko bigiye gukora ari gutwa yemeza afite yuko amatora yibwe akabije ko afatira bari bagize
Urakoze Pierre Claver ni inkuru ngaho I Nairobi muri Kenya.
Muri cyo gihe William Ruto yatowe kuba prezida wa gatanu wa Kenya ni muntu ki nivyo mugenzi wacu Timishimwe atubwira.
William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu. Ruto yavutse mu mwaka wa 1966 ubu afite imyaka 55 y'amavuko. Yaramaze imyaka 10 ari vice president wa Kenya. Ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri Kenya yatangaje ko Ruto ari ugiye kuyobora Kenya nyuma yuko ari we wari umaze gutangazwa ko yatsinze. Intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko Ruto ari we watsinze. Bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo. Uwo bari bahanganye muri amatora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko. Mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye. Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri 2007 yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari watsinze amatora y'icyo gihe. Icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku 200,000 naho abagera ku 600,000 bakavanwa mu byabo. Urubanza rwe rwasheshwe muri 2016 ubwo yari amaze kuba vice president. Icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki. William Ruto yavukiye ahitwa Samput mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Eldoret mu karere ka Uwase Mugisho. Ari iwabo Ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu. Yize amashuri abanza atambara inkweto. Ababyeyi ba William Ruto ni abakristu b'abaprotestanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korali. Abazi Ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko Ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa Ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo. Inshuti za Ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori. Ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga. Iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye. Mu mwaka w'1980 William Ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya Nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki. Mu mwaka w'1997 yahanganiye na Leban Chesil umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoreti. Uyu Chesil yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa Perezida Daniel Arap Moi, ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya. William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo. abenshi batuye muri aho karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabishwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto. Abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane. Bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazi y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza. Yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba. Benshi mu banyeshuri biganye na Ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka. Umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo, bityo bizeye ko ari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi bafise amahinguriro atandukanye arimo ayahingura ibiterwa kama bakabikuramwo ivyo gufungura, kunywa, kwisiga n'ibindi. Bavuga ko ivyo bakora basanga bizimbye cyane gusumba ibigurirwa hanze y'igihugu. Ivyo bituma isoko ryabo ritaronka abaguzi. Basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Inkuru ya Thierry Ve ndayishimiye ari Kigali.
Karire Kinyana Ginette ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Karire Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo ibyo kunywa, kujya, kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cya Canada nk'uko yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu cyo bita matière première, bisigura ko nta yandi ma produit baba bongeyemo ku buryo biba bifite kalite nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze. Uku ni kabisigura
kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit twe dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuyino byategeze
Ndizeye Eme na warongoye ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashure. Avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'urwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira. Gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege. Agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafite amahinguriro mu gihugu. Uku ni sigura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hano cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyirahamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri ko dushikiwe. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanyije ibintu bikurirwa hanze biratubabaza. Dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafite amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze, kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu. Ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwa amafaranga y'umurengera na cyane cyane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashyirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OBR. Umuntu aturihe ikori abona ko amaproduit yose ameze cyo kimwe. Kosmetiki yahinguwe ku matiye premiere yo mu Burundi kandi ari safos ari naturel. Sicyo kimwe na kosmetiki yavuye hanze yakoreshejwe amapudre cyangwa ibintu chimique plastiki.
Ibyo bivugo n'abafite amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo kubikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega ibintu byose bitandukanye naho bujumbura byinshi bihanze. Ibikorerwa ngaha n'abisanga n'ibyo bishyirwa sabatimba kugira ngo
kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB hari nacyo gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashyirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata cy'ubudandaji bwaba bw'imbere mu gihugu no hanze yacu mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didasinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Ufasitani ushikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya n'ibindi bisata biraba byerekeye abanyamitahe gushikiriza ibyo zabyagiraburika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho.
Icyo kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cyane cyane ku bakenyezi n'urwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashyirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,505 yategekanya guha akazi abashika ku 19,000 365 mu mwaka wa 2020 ushyiriwe 2021 ashika ku 4,498 mwaka wa 2021 ushyiriwe 2022 naye akaba ategekanya guha akazi abagera ku 18,994. Amashyirahamwe amaze kuronsa uyu musha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa akaba aguriyemo ayajyanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ayo Barundi akaba angana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 616 no guha akazi abarenga 400 nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Cyerive Ndashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Juti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika bw'ibihe byiza.
Tawara, 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 bantu bawe tawara. Rengera, 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 bantu bawe rengera.
Yeah.